Nimwumve ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga yerekeye amagara y'abantu. Ingwara y'ibihara by'inguge variole du singe ni ingwara ibangamiye amakungu n'u Burundi burimwo. Nubwo atamuntu numwe azwi arayandura mu gihugu cy'u Burundi, ni ingwara imaze kwibonekeza mu bihugu bibanye nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ngwara ikaba yandukira ku murindi munini, vyongeye inasangiye ibimenyetso n'izindi ngwara nka gripe. Vyumvikana ko benshi bashobora kwitiranya ntibamenye ko bayanduye. Ishirahamwe mpuzamakungu OMS rimenyesha ko rishigushiko ku isi yose hamazwe kwandura abantu barenga ibihumbi 21, hafi y'ibice 10% vy'abanduye umugera w'ibihara by'inguge bagiye mu bitaro, batanu muri bo bamaze kwitaba Imana. Ikibazo cy'ingwara kikaba catanguye kwibonekeza kikanakomera cyane mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. OMS ivuga kandi ko abantu 98% batowe iyo ngwara baba ari abagabo bagirana imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo, kandi ikabagira iyo mibonano n'abantu benshi. Ibyo rero ni bimwe mu bituma abantu bandura iyo ngwara. Ni bimwe mu byo tugiye kuganira uno munsi kuvyerekeye iyo ngwara. Turaganira n'umuganga Jean-Claude Bizimana, umushikiranganje wo mu magara y'abantu mu Burundi, atubwire ibindi bimenyetso n'ivyo umuntu yakora kugira ngo yirinde iyi ngwara n'ibindi. Kaze rero mwese mu kiganiro murisanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Combo taxi.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Croya.
It's the MP record. Dr. Mash Production.
Holy Seven. Your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe. Yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe. Yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
dusangire jambo yahuje benshi muri sanga ya konse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwayo mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwayo mu ntara Nasikiliza sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe. Yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia.
Yelewe. Yelewe.
Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Natijwe cya Amerika Samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko bisanzwe nkuko twababwiye uno munsi mu wa gatatu aho tugiye kuganira ku magara y'abantu muri kumwe na Oriane Tangishaka ingwara y'ibihara rero by'inguge variole du singe mu gifaransa ni ingwara ibangamiye makungu n'u Burundi burimo nkuko byashikirijwe mu minsi yahera n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gisata cyayo kijijwe amagara y'abantu OMS rero nubwo atamuntu numwe azwi kuba arayandura mu gihugu cy'u Burundi ni ingwara imaze kwibonekeza mu bihugu bibanyi nka Republika ya Demokrasia ya Kongo imyaka itari mike vuba ikaba iheruka kugusubira kuvuka iyo ngwara ikaba yandukira ku murindi munini byongeye inasangiye ibimenyetso n'izindi ngwara nka gripe bishoboka ko abantu bashobora kuba bayigwaye batayizi ishyirahamwe OMS rimenyesha ko gushika ku isi hose hamaze kwandura abantu barenga ibihumbi 21 hafi y'ibice 10% by'abanduwe umugera w'ibihara by'inguge bagiye mu bitaro batanu muri bo bakaba barapfuye ikibazo cy'ingwara cyabonekeje cyane haciye amezi atatu OMS ivuga kandi ko abantu 98% abatowe iyo ngwara baba ari abagabo bagirana imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo bikaba ari kimwe mu bituma abantu bandura iyo ngwara twizera kuronka umuganga ajejwe amagara y'abantu mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi Dr Jean-Claude Bizimana atubwire byinshi byerekeye iyi ngwara ariko reka kandi twumve nico abanywanyi biradijwe rya Amerika bashobora kwabivuga ko ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook yacu murashobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuvyo muzi kuri iyi ngwara cyangwa kuvyo muwaze kumenya n'ibibazo mwo bamufise ndabwiwe rero ku murongo wa telefone ko tugize amahirwe y'ukuronka muganga Jean-Claude Bizimana aja kutubwira byinshi bijanye n'iyi ngwara muganga rero Bizimana ni umuyobozi w'ikigo cyo kugwanya ingwara z'ivyaduka ibiza n'isibe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi nkuko mwavyumvise ubwo bushikiranganje kandi nubwo kugwanya ikiza cha sida muganga Jean-Claude Bizimana ndabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga
niriwe cyane
murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe mudufashe gutahura ibijanye n'ingwara duheruka kumva benshi baruka kumva bita variole du singe ibihara by'inguge duhereye kuri iyo ngwara nyene mu kugira ngo tuyimenye abatayize batarayumva ni ingwara iteye gute
iyo ndwara ni indwara ifatira ku rukoba ikaba rero mu mamuko yayo ituruka ku kwegera ibikoko bisanzwe bibaye iyo ndwara kenshi inguge inkende n'utundi dukoko tumeze nk'imbeba mu gifaransa bita rongeur niho ahanini yavanaye kandi mu bihugu bikwiriyemo cyane ikunda kwibonekeza ni ibihugu bisanzwe byegereye amashamba cyane bifite amashamba manini manini bijya bavuga le forêt dense nk'akarorero aha muri aho hose iyo ndwara barayimenyereye irakunze kwibonekeza icyo ni kimwe hama ariko kandi rero niyo umuntu amaze kuyirwara arashobora
reka ndagusabe muganga akumbure wegere kure y'iradiyo canke ya televiziyo hariho amajwi ariko aragaruka ubona umuvuze Allô? Oui, docteur, on la trouve. Telefone kumbure turashobora gukupa tugasubira tukabahamagara ndakeka ko bishobora gufasha gatonya reka dukupe twongere tubahamagare ibiriko biracamwo kumbure bihagarare radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho Dr Jean-Claude Bizimana ariko aradufasha kumenya byinshi byerekeye indwara ya variole du singe iyo bita ibihara by'inguge imaze amezi yibonekeza reka muganga muganga umuratwumva ubu
ego ubu ndabumva neza cyane
ndee
namwe ko munyumva
ubu ni sawa turakumva bandanya
ego nariko ndaca ku mayange rero ibyo ndwara amamuko yayo ingene umuntu ashobora kuyandura nariko mvuga yuko ahanini ikunze kwibonekeza mu bihugu hasanzwe hagwiriye amashamba kimeza manini manini forêt dense bo muri za Congo za Cameroun za Ghana n'ahandi muri Afurika y'Uburengero ahanini rero mu maramuko yayo iyo ndwara yamyeho kuva kera ikaba yandukira abantu kubera begereye ibikoko bigirwaye canke bariye inyama z'ibikoko birwaye iyo ndwara canke bakorakoye ibikoko birwaye ariko hari ikindi nagomba kugenda mvuze ni uko muri iyi minsi igizimiti yibonekeza no mu bihugu bya Burayi gusumba uko abantu bari babimenyereye ikaba yibonekeza cyane cyane muri ba bagabo bahuje igitsina n'abandi bagabo
hari impamvu ibyo onye byandutse gutyo udusi kuri icyo nyene muganga kiratangajije kuko ishyira mu mpuzamakungu oni nayo nyene yama iri kurabivuga muri iyi minsi yuko icyo kintu kibonekeza cyane baranavuga yuko ibice 98% ry'abo bayitoye muri ibyo bihugu by'amahanga usanga ari abagabo bahuza ibitsina ibyo birateye makenga mu bivuga kwiki
abahinga bo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ribungabunga amagara y'abantu baracyari ko barabitohoza bafatikanije n'abandi bahinga bakwiragiye ku isi yose ariko icyo novuga kuri icyo ni uko umuntu yaramutse ayirwaye arashobora kwandukiza uwundi kubera yamukoze ko hama kandi bajya abantu bahuza ibitsina abagabo bahuza ibitsina n'abandi bagabo n'abantu rimwe na rimwe usanga bashobora kuba barwaye n'izindi ndwara mukaba muzi rero yuko iyo umubiri ugize inguvu nke n'izindi ndwara zishobora guca ziwubonerwaho zikamera nk'indwara z'ubwururukire zuririye kuri uwo mubiri w'umuntu ngombure utagishize ingufu zikwiye ariko nabivuge neza amatohoza aracabandanya abashakashatsi baracarongera ngombure mu minsi tuzomenya igituma ibonekeje cane mu bagabo bahuje ibitsina n'abandi bagabo gusumba uko twari tubimenyereye
Muganga dufashe kumenya ibimenyetso bimwe bimwe abantu babona ku mubiri mu mibiri yabo iyo bashobora kuba bagwaye indwara turumva ko muri Congo yamyeho kera ubugiye kugaruka ibimenyetso abantu borondera ni nk'ibi
ibimenyetso biranga iyo ndwara cya mbere naho abanza gusigura ni mbere y'uko ibimenyetso bibonekera imbere y'uko ibimenyetso bibonekerwa umuntu arashobora kugendana iyo ndwara hanyuma ibimenyetso bikazokwiserura inyuma y'iminsi irenga 20 kenshi umuntu arashobora kuyimarana iminsi ishika 20 ata kintu na kimwe kibiserura mugabo umugera uza uri muri we uri kuragwicara icyo ni igice cya mbere kimwe bita phase d'incubation mu gifaransa aho umuntu aba afite umugera mugabo indwara itaraje ahabona hanyuma ku ntambwe kigira kabiri rero iyo umuntu agira ibimenyetso umuntu ashobora kubona icya mbere umuntu aragira ubushuhe ubushuhe akumva kandi atameze neza umubiri akumva afise uburuhe akagira n'amasumbisumbi bimwe bita ganglion mu gifaransa
mu muhogo
mu gifaransa mbere babyita lympho adenopathie akagira amasumbisumbi mu mihogo akagira amasumbisumbi ku imerero ry'amatako akagira n'amasumbisumbi mu kwaha hama mu nyuma arashobora no gukorora akagira gakorora akaba yabaye mugabo cyane cyane ivyo bintu by'amasumbisumbi umuntu bimufashe abagira ashikire ku kindi kimenyetso rero ntahinyuzwa kimwe umuntu yama uruhere uruherehere rukaba rukunda gufatira cyane cyane mu maso hama akaba ariho ruhera ukazokwira ibindi bihimba by'umubiri mugabo kenshi rwahereye mu maso mu nyuma rero umuntu arashobora no kugira ibikomere mu kanwa akagira udukomere mu kanwa mugabo ni kuri urwo rugero iyo ndwara imaze kwiserura akama maherehere akagira n'ubwo bushuhe iyo ni phase mu gifaransa bita phase erectile urundi ndwara iba yiseruye yagiye ahabona mu nyuma rero phase ya nyuma urumva arakira kandi nubwo hari habo ihitana bimaze kwibonekeza yuko abantu bashika kuri batandatu ku ijana bashika iyo ndwara ikabahitana mugabo benshi barakira rero bariko baratwumviriza ndazi bari hano i Burundi bari no muri Congo birashoboka murabona ijwi rya Amerika ko rishika kure ariko nagomba menyesha ko hano mu Burundi iyo ndwara atayigeze n'ubu turiko turavugana kuri iyi saha ntayihari ariko mu bushyirangange bw'amagara y'abantu tuguma tugavye niko twama tubikora iyo haje indwara y'ikiza tukayumva mu mahanga tukayumva mu bihugu bibanyi duca twitegura kujya kw'abasoda bumvise umwasi bace batangura kwitegura kugira bazohangane nawe
ego ni vyiza cyane reka twumve kumbure bamwe muri abo banywanyi b'ijwi rya Amerika aho bari hose twumve ibibazo byabo cyangwa ibyiyumviro turafise Israel Vena na Omar ku murongo reka mpere kuri Israel turi kumwe amahoro neza
niwe neza Ariane tandishaka
amahoro cyane
yego cyane ndabashimiye cyane kuri icyo kiganiro mwateguye no mu kumirwa
ego
Nibyo koko nitwa Israel Wiman Kunda Sabato ndi mu Rwanda muri mishuri rikuru rya ATRC kitabi ni mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Nashaka kumubaza ikibazo. Turabizi yuko indwara nka SIDA ya akenshi bavuga ko yandurira mu mibonano mpuzabitsina, nka COVID-19 bakavuga ko yandurira mu mwuka, none nka Vayor di Senge twavuga nyirizina ko yandurira mu ki? Zatubwiye yuko ahanini yandura ku bagabo bahuje ibitsina babisangiye cyangwa bari abagabo baryamana bahuje ibitsina. Kandi tuzi ko akenshi umubare munini w'abo bagabo baryamana bahuje ibitsina akenshi babikorera muri anis cyangwa mu kibuno nkoresheje icyo Kinyarwanda twete nuko tubivuga mu Kinyarwanda. None nkagira ngo nsobanurire ubwo twabivuga yuko Vayor di Senge yandurira mu kibuno cyangwa se ifite ahandi yandurira nko mu mwuka nk'uko COVID-19 yandura. Icyo ni kibazo kimwe kimwe nashaka gusobanurira. Ese bakoze ijanisha batangiye na majorite y'abandura baba ari ab'igitsina gore cyangwa yaba ari ab'igitsina gabo? Mwadusobanurira cyane. Oriyantange ishaka, murakoze
cyane muganga, arabishura. Ariko reka mbanze nakire na Vena, uraho uratwumva? Alo Vena, turi kumwe? Vena ngira ngo biramugora, reka nje kuri Omari, uraho neza?
Ndaho neza.
Amahoro.
Neza.
Omar, ikibazo ubufise kuri ingwara ya Vayor di Senge ihara vyinguge ico barikiye?
Ikibazo ca mbere fise nuko iyo ngwara maze kirashora kwanje ishobora kuza iri muri gripe.
Isa
iyo ngwara rero
ishobora kuza isa nka gripe.
Sana gripe mu gihe gripe se kubera gripe ni indwara zisanzwe tuzi abantu benshi zenda kugafata kandi ikaba ivuga ngo ikunda gufata abantu bahuje ibitsina baryamana. Iyo ndwara umuntu yoyirinda gute mu gihe atumuntu itaramenyekana muri iki gihugu dusanzwe dutuyemo?
Ego reka muganga aradufasha. Urakoze cyane Omar. Muganga, dusubira inyuma kuri Israel yabajije aho nawe nyene yandukira gute. Avuga ati mbega bifata abagabo cyane kurusha abagore, ati bimeze gute ingene yandukira cyane cyane niba bishimitse kuri abo bantu bahuza ibitsina gusa canke hari ubundi buryo bwo kwiyandura?
Murakoze. Ingene yandukira iyo ndwara ubwa mbere nuko abantu bashobora kuyandura mu gihe bakoze ku bikoko byo mu ishyamba bisanzwe bigwaye iyo ndwara. Navuze abakoze ku nguge cyangwa inkende zigwaye iyo ndwara cyangwa bagakora inkende yapfiriye mu ishyamba yishwe n'iyo ndwara cyangwa utundi dukoko tumeze nk'imbeba muri rusange bita le rongeur. Mugabo dusa n'utwarwaye iyo ndwara ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kwandura. Uburyo bwa kabiri ari nabwo duca dusangamo nabo bahuze ibitsina babisangiye, niyo umuntu arwaye iyo ndwara agakorakora umuntu atayirwaye aca amwanduza kuko imaze kwiserura vya biherehere aba yamye umubiri wose nuko ntari bubibereke kuko murumva tuvugana ku telefone. Ibyo biherehere biba biri mu indwara. Umuntu rero abikoze ko arashobora guca yandura. Muti none kuyikingira gute? Kuyikingira cya mbere no kwirinda gukorakora ibyo bitungwa byo mu ishyamba, ibyo bikoko byo mu ishyamba biyirwaye cyanke byishwe n'iyo ndwara. Farasi bavuga depuye mortel yicyo gitungwa kiba icyo gikoko cyo mu ishyamba kiba cishwe n'iyo ndwara. Ubwo ni uburyo bwa mbere. mukirinda kandi gufungura inyama bide bikoko byo mwishamba bishobora kuba birwaye kuko biri mu yindi nzira abantu bashobora kwanduriramo. Ikigira gatatu kugira tuyirinde ni ukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni. Ibyo rero biratuma naho uba wakora ko hari imigera y'iyo ndwara bica yoroha yuko ikuva koko kurumba uba wakaraga. Ikiro cyo gukaraba kenshi ni ukuri dukwiye kukigira umugenzo kuko gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni bidukingira indwara nyinshi harimo iyo variole du singe, harimo coronavirus, harimo za kolera, amacinya n'izindi ndwara zica ku isukurike. Icyo rero twakigira umugenzo. Iyindi ntambuko ikurikira yo kwirinda iyo ndwara n'izindi ni uko umuntu yumvise ibimenyetso yonyarukira kwa muganga ntihagire umuntu yivura kuko ugiye kwa muganga baraheza bakaraba igituma ufite ikimenyetso iki cyangwa ikihiya bakaba baraguha umuti hakiri kare. Ubundi buhinga rero bwo kuyirwaya ufatiye aho nyine aho ho kuja kwa muganga hakiri kare kuko bituma uwo muntu ayirwaye cyoshirwa wenyine maze tukamuha imiti tukabuza yuko aguma yanduza abandi mu kibano gutyo iyo ndwara neza ngo irandagate cyane. Murakoze.
Ego ndabwiwe ko ku murongo wa telefone Vena yagarutse. Vena uratwumva?
Ndabyumva ntibaza ko nivuyana yitwa.
Ego amahoro neza. Ikibazo cyanjye cyumvira
umusakwaza akabazwama nange nisinzira. Ego ndamukize umutumire hanyuma nimumbarize ko iyo ndwara yoba ifite urucanco. Hanyuma nashaka kumenya kandi n'urugero iyo ndwara yica. Ikindi nashaka gusaba ni ugusaba amaleta iyo ndwara imaze kwigaragaza kuyoza sensibilizasiyo ku bimenyetso n'ukuntu abantu bashobora kuyikingira kugira ngo umuntu akinge hakiri kare. Murabona nk'uko vyabaye kuri coronavirus abantu baramenye ibimenyetso bamenye n'ukuntu boyikingira barakoresha kuko baciye bafata iya mbere mu kuyirwanya. Rero niyo ndwara ntawo yifata ibimenyetso kuko nanobisigaye bitera isi. Rero abaje tujya amagara y'abantu twasaba ko bafata iya mbere kufasha kurwanya icyo kiza kiko kibonekeza muri ino bihugu. Ntamu kimwe tunashaka gusaba ibihugu iyo ndwara ishobora kuba iko irigaragaza numvise ko hanini ikunda gufata abahuza ibitsina cyane cyane abagabo ni uko hariho ibihugu bemera homosexualite. Rero nibaza yuko ibyo bihugu iyo ngendo yo gushyira imbere homosexualite babirwanya kuko mva yuko n'ingendo ishaka kutuzanira akagambarayo. Rero bikunze iyo ngendo yo gushyira imbere guhuza ibitsina twabisangiye yo kugwaho kugwaho mu isi kumva siyizana amahoro ahubwo izana akarambarayo uko seje nashaka kushikiza. Murakoze.
Murakoze cyane Vena kuri ibyo bibazo n'ibyiyumviro. Reka mbere ko muganga kwishyura mbandanye kuri Innocent. Innocent turi kumwe amahoro neza. Turakumva Innocent.
Ndabumva neza.
Duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviro.
Ni ikibazo n'icyiyumviro. Kozi ko iyo ndwara imenyereye ifata abantu abana bato batyo none n'abakuze iyo ndwara irabafata hama nkavuga ati baramaze gutorera urucanco kw'iyo ndwara n'ibihara hama ku mavuriro nka yose hotubonye nk'umuntu yanduye bogenda bakamucasha cyane bakamuvura bakafufata iyo ndwara nzi ko ku mavuriro nka hose ko bahariho urucanco rw'iyo ndwara cyane imiti nka hose kubwira nk'umuntu abonye ibimenyetso ko yoca yirukira kwa muganga kugira ngo bamukingire atarorekane hamba nkacasaba nk'ibihugu hatarimo nk'iyo ndwara itarafatwa nk'icyo bihara ku bose barikingira bakaza barasuzuma nk'abo bantu bapfa hanze ndetse bakazanira iyo ndwara ngo yandagace hano mu gihugu cy'iwacu kuko ngaha mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi nta bantu bemeye ndabona benshi bakora iyo ndwara mukaba usizi ko bahariho nk'imiti imaze gusohoka kubwira umuntu nawe nyine ayirwaye ko yishyiriye kwa muganga sizi ko imaze gukwira hose yoyotora nk'amafaranga yoba ihari amaraso tukahamenya kugira umuntu yanduye azize kwikingiza kenshi n'ikibazo nshingiye n'igitekerezo nari mfite.
Urakoze cyane. Akoze cyane katugaruke kuri muganga ngerageje gusubira inyuma y'ibibazo bya Vena we yabaza ati hoba hariho urucanco rw'ingwara hama yongera abaza ati iyi ngwara yica ku rugero uruhe iyo abantu bayanduye urucanco rwo baruhari yica ku ruhe rugero ica gatatu yabaza ati sensibilisation ngo bamuri ko mukora iki kugira ngo abantu bamenye iyi ngwara bayikingire n'ibindi byinshi uyo yari Vena.
Murakoze cyane. Mbere kubaza cya mbere mbega urucanco ruriho neza cyane urucanco rwamyeho kuko iyo ndwara y'ibihara variola ni indwara yamyeho kuva kera mugari iyo variole de singe n'ubundi bwoko urucanco rero rwa variole rurakora no mu gukinga variole de singe ariko abahinga rero barakoze urucanco rugenewe gusa gukinga variole de singe iki ni icya mbere ati mbe yoba yica ku rugero rungana gute ibiharuro bimaze kwegeranywa ku isi nuko iyo ndwara ku bantu ijana ifashe abashyika batandatu ku ijana baritaba imana hanyuma ati muba muri ko mukora iki mu shyiranganyi rw'amagara y'abantu tuza twabifashe nka nkama kuko umugani w'abasoda nibo bakunda kuvuga ati nta ngwano yo gufata minenerwe ubu rero ubushyiranganyi rw'amagara y'abantu hano i Burundi tuzaba twaratanguye mu ndwiza tuzohera mu ntara ya Bubanza na Makamba na Cibitoki cyane cyane intara ziri ku mipaka kugira twigishe abantu duhere ku barongo y'abandi indongozi twigise mu mavuriro abaserukira abandi mu mashengero kugira nabo bagende bakwiragize ubutumwa bujyanye n'iyo ndwara abantu bamenye uko babyifatamo si icyo gusa n'imbere y'uko iyo ndwara ivurwa ubushyiranganji bw'amagara y'abantu twama dufise umugirwa cyane cyane ku mipaka abantu bose binjiye turabapima ku bushuhe tukababaza iyo bavuye tukanagihweza kuko umuntu yururutse indege cyanke yururutse imodoka ari magonyagi arembye uramubona kwishisha gutyo rero abo tubonye bateye amakenga turaheza tukabapima tukabasuzuma tugatohoza kugira ngo ntibaze dusanga humbure hari nk'indwara yica nk'iyindi baje bazanye.
Hoba hari nk'imiti umuntu yo gupfupfahaza nk'uko bari babibajije umuntu abarabaha iyo babonye ibimenyetso nk'ibyo canke baca babarungika ku bitaro muri make bagerageza kubikora gute kugira ngo nk'uwo muntu babonye afite ibyo bimenyetso by'ubushuhe n'ibindi bica bigenda gute?
Nk'uko nabibabwiye mu ntango iyo ndwara irandukira kugira rero dukingira abandi ibandure umuntu tubonye ko bimenyetso akaje kwa muganga mu nyuma dutohoje tugasanga yoba yaheruka kugendera muri ze bihugu birimo iyo ndwara urumva acaba mu bantu twiketse preza tukamugumiza ku bitaro naho yo bitarise rurango yama mahere niko bikerekanije ko twobikora ariko kugera kuri isaha zituraronga umuntu akwiye urwo rutonde rw'ibyo dufatira ko kugira tuvuge duti wewe turakwikeza mu gifaransa tubyita definition de cas ni ukuvuga mbega umuntu twokwikeka yoba ameze gute ibafitiye bimenyetso ntituramuronka rero ariko tuguma tugavye tumuronse nuko twovyifata imiti yo kubavura iriho kuko hanini umuntu murumva ko ashuha kama uruherehere munyu mugo ruherehere ukameneka kamera nk'ugize ibisebe ku mubiri imiti yo kuvura ibisebe rero turayifise n'imiti y'ubushuhe n'ibindi bijyanye imiti iriho
urakoze cyane wishyuye ibibazo bitari bike bya Innocent nawe nyene ariko yacishije mu cerekeye abana sinzingira ngo yumvise umenga ngo ingwara iragwara abana cyane abana barayandura nabo nyine ku rugero nk'abantu bakuze ingwara y'ibihara by'inguge
ego cyane abana nabo nyine irabafata ntabwo umuntu yovuga ngo wowe ntibaraba n'abana irabafata kandi irashobora kubasindikaza nk'uko isindikaza umuntu akuze icyo kimwe na korona byaribonekeje yuko niyo ifasha abana bubu ntabwo ibasindikaza ariko iyo ndwara y'ibihara yo ifasha abana barashobora gusindikara nk'uko n'umuntu akuze ashobora gusindikara
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda reka mbandanye kuri Daniel mbere yuko tumira amategato mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi Daniel kaze mu kiganiro
urakoze cyane Diane
yohayane
okay. So rero inyamashyikire ruharambugana mu burengerazuba bw'u Rwanda niyo nkuru kiri muri sanga mbi ndagira ngo mumbarize muganga indwara y'ibihara mu by'ukuri turimo kuyibona ku mafoto ku social media indwara y'ibihara by'inguge iyi ndwara mu by'ukuri ku muntu yagaragaye bwa mbere na mbere ndagira ngo adufashe ngo nawe turakurikira kuri FM adufashe n'indi kibazo yari yagisubije yihangana gisubiremo ese mu by'ukuri bimenyetso mpuruza ku muntu urwaye monkeypox ni ibindi bya mbere by'ibanze ikindi cya kabiri ari bunsubize ndi kwibaza ese ku muntu agaragaza ibimenyetso mu gihe kingana gute kugira ngo umuntu amenye uburyo yayikumira n'uburyo yayirinda ikindi nibaza kandi mfitiye amatsiko n'abandi bafite ndibaza ngo ese mu by'ukuri ku muntu udakoze iyo mibonano nk'uko tubibona cyangwa uko mwabisobanuye ese we ntabwo yarwariya iriya ndwara ya monkeypox
ego
icyo ni ikibazo cya kabiri ikindi cya gatatu nshoza nagira ngo adufashe mu by'ukuri umuntu ayirwaye hari ubutabazi bw'ibanze yabona mbere yuko agera kwa muganga murakoze cyane
murakoze cyane byinshi nk'uko wabivuze muganga yari yabyishe ariko agerageze kutubwira inyishu zawo mu mfunyapfunyo hariho uko kugira umuriro yari yabitubwiye ariko muganga ibindi bimenyetso kumbure bisubiramo mu majambo make
murantunga sinumvise neza ikibazo bya byagirira kicikagurika wosubiriramo
Daniel asa n'ubutari yumvise neza ibimenyetso ariko arasaba imbabazi avuga ati kumbure bo wasubiriramo ibimenyetso bafite amakenga yuko baripfuza kumenya neza na neza ibimenyetso yego barabona ibihere ariko ibindi bimenyetso bubona bakagerageza kubyirinda n'ibihe aravuga ati kandi bimara umwanya ungana iki ibyo bimenyetso umuntu abifise
murakoze ibimenyetso uko nabivuze hari ibimenyetso by'ibanze n'ubushuhe n'uburuhe ni ugucika intege kugira amasumbisumbi twa tuntu tuvimba ku imerero ry'itako tukavimba mu kwaha sinzi mu kinyarwanda ibintu bacu bahita cyanke tukavimba mu mihogo mu gifaransa bayita bavita lymphoma adenopathy no mu cyongereza ni nkacyo kimwe ni lipo adenopathy izere n'ibimenyeso byibanze izere umuntu ashobora kubimarana iminsi ibiri gushika kuri itanu mu nyuma rero niho icyayisebura akaboneka ibihere imeze bihere bigaturagurika maze mbere rimwe nari murabye ku mafoto amwamwe urabona ko hashobora no kuzamo amashyira mu kubavura rero turaheza tukavura ibyo bisere tukavura n'ubwo bushuhe tukabaha n'indi miti akandi kabazo mwokanyibutsa
yavuze ati bimara umwanya ngo areke cyo kwa wabyishe ariko bimana umwanya ungana iki ibyo bimenyetso bifise kumbure ubwo bushuhe buramara imisi ngahe ubwo buruhe ko gucika intege bimara nk'imisi ngahe ubwo umuvyumva no mu muhogo ivyo byose wabitubwiye umuntu yorabira ku misi ngahe bimaranye avuga ati ishobora kuba ari ingwara koko
biramara imisi ibiri gushika kuri itanu nico gituma ukuri umuntu abonye ikintu kitameze neza yocanyaragasa kwa muganga.
Yego, radijwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muganga Jean-Claude Bizimana mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi ariko aragerageza kudufasha kumva byinshi byerekeye iyi ndwara twumva y'ibihara by'inguge, indwara yibonekeje cyane muri iyi minsi aho ubushikiranganje aho ishiramo mpuzamakungu ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi ririko riragabisha abantu aho bari hose kugira ngo birinde bamenye byinshi by'iyi ndwara ishobora kukwiragira mu isi yose bakavuga ko ishobora guhagarikwa abantu bamenye byinshi kuri yo hama bakavuga kandi yuko babona ku rugero runini cyane yuko iyi ndwara iri kirandukira abantu abagabo bahuza ibitsina bakagerageza kumenyekanisha ibimenyetso n'ibindi byinshi. Muganga watugiye ko mu byo muri kumurakora vya sensibilisation kumenyekanisha ingwara twumva iri hakujya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari uko muzogendera mu ntara ya Bubanza, Makamba na Cibitoke mu misiri imbere aho muzohura n'abarongo yabandi muri zo ntara mubikora mu maradio mubikora mu manama abantu bavyumva bo kwitura nde kugira ngo baze bumvirize izo nyigisho bamenye byinshi muzo bamubazaniye kubigisha
uko twama tubigenza kenshi twabonye ko twohera kubarongoye abandi indongozi le leader d'opinion abo rero harimo abatware guhera kuri babura amatari gushika ku bakuru b'imitumba mu nyuma mbere tuzobigishiriza hamwe n'abarongoye amashengero kuko murazi ko iwacu mu Burundi n'igihugu c'ibisuba abantu barasera cyane rero ni byiza ko abarongoye abandi mu mashengero bamenya ibijyanye n'iyo ndwara bagaheza nabo bakaza bakazana bo barabyigisha abakristu babo abandi bitegerezwa kubyigisha n'abakorera kwa muganga nibyo baba barabyize mu ishuri ariko iyo haheze imyaka urasanga ibyo wari uzi utakibyibuka byose uzoba kubakaririza ubwenge bari basanzwe babizi kugira babakabure babandanye babikurikiranira hafi n'umuntu babonye ibimenyetso by'ibyo mungwara barondera nayo nyene bayishiremo.
Ego radijwe rya Amerika reka tumire amate turagaruka murakoze cyane muganga kubandanye mudufasha kuri iki kibazo.
Banywanyi rijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika turagarutse mu kiganiro muri Isanga aho turiko turihereza ibijanye n'indwara bita ibihara by'inguge variole de singe. Turiko turaganira na muganga Jean-Claude Bizimana mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu by'igihugu cy'u Burundi, aho ariko aradufasha kumenya byinshi kuri iyi ndwara kugira ngo abantu bagikingire. Nubwo mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya nta umuntu arayigwara, ariko hakurya muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo iriyo iribonekeza. Rero abantu bagira kujabuka imbibe kugira ngo bayimenye bashobore kwirinda iyo ndwara. Muganga tugaruke ku banyonyi biradijwe rya Amerika, reka mbanze mpere kuwitwa Sirelo afite ikibazo cyane cy'umviro. Uraho neza Sirelo? Amahoro amahoro
amahoro twese. Banje kubaramutsa hamwe n'uwo mupimyi rwa Jean Claude, umuganga Jean Claude.
Murakoze.
Ikibazo mfite nagira ngo mbaze nagira ngo nsobanuze ibijyanye n'ibihari hasanzwe tuzi. Sinzi niba ari mu Rwanda honyine biba bifata abana ku mubiri, abana bato bikuri bifata abana bato. Hari n'ikindi gihugu biri kutugana ku bihara by'inkende. None twishimye tuganiye ku bihara by'inguge. Ese ibyo bihara urumva ni amoko, imibiri mu moko atatu, nagira ngo mbaze muganga niye sano bifitanye, bihurira he, bitandukanya hehe? Ikindi kugira ngo umuntu abe yamenya ko afite icyo kibazo atari bihara bisanzwe cyangwa se atari ibyo by'inguge, kugira ngo abe yamenya ko ari ibyo kuko mwatubwiye yuko nta ibintu byabyo ntaho bitanira n'ibindi by'izindi ndwara. Ikindi umuntu atakoze iyo mibonano nk'uko mwabivuze ku bagabo bahuza n'abagabo, cyangwa se akaba atakoze kuri iryo kuri iyo nguge, ndumva yaba ari nko ku nguge kuko mwavuze ko ari ibihara by'inguge by'inguge atayikozeho. Sinzi n'inguge niba ari naho umuntu yanayibona bigira ngo abe yayikoraho wenda abe yabyandura. Nta yandi matungo ashobora kuba yaba arimo iyo ndwara. Ikindi ni ikijyanye n'uko umuntu ashobora kuba yakwitwara asanzwe afite icyo kibazo, kuko numvishe ku kuyandura bishaka kugira isano na cyerezo cya Covid, ukuntu kigenda cyandura nyine ku kuntu ushobora kuba wakora ku muntu wayanduye nyine na Covid akaba nawe yayandura. Ibibazo mbifite, murakoze cyane.
Ego urakoze cyane Cyrilo. Ego ibihara by'inguge kumbure muganga yogerageza kutubwira niba kuko hariho ego bamwe mu misi yahera twumva bayita ibihara by'inguge, ibihara by'inkende, yoba ari ingwara imwe canke ziratandukanye muganga? Kuko ngira ngo imbere abantu bariko baratangura bariko baragerageza kwitahura benshi ubu unyi muri iki gihe barayita ko ari ibihara by'inguge, ariko kumbure ntitubizi ishobora kuba itandukanye n'ibindi bihara bashobora kuba barise ibihara by'inkende cyanke ibindi bihara muri iyi minsi nyine. Ndakeka ko ari indwara imwe, ariko gerageza utubwire niba hariho iyindi yoba yaraje asa n'iyi nyine turiko turaganira uno munsi.
Ego murakoze. Nibaza ko ari ukuntu izindi miti wacu ikirundi n'ikinyarwanda hariho amajambo amwe amwe tudashoboka turongere tubihindura ururimi rw'iwacu, ariko ni indwara imwe kuko mu bikoko bishobora kwanduza harimo inkende, harimo n'inguge. Rero barashobora kuvuga ko ari ibihara bikomoka ku nguge cyangwa ibihara bikomoka ku nkende. Ni bimwe n'ingorane y'ururimi abahinga bato iyo ndwara bakoresha Igifaransa cyangwa Icyongereza, mugabo natwe tugaca turondera ijambo ryo bazegeranye cyangwa bijanye ari wacu burundi turafite igisata giherutse kujaho shasha kigenzwe gusorongora amajambo y'ikirundi mbere kikaba kikanazana amajambo mashasha utari dusanzwe tugomba tujya basanga turahari ibijambo by'ukuri bihuye n'iyo ndwara tubasiguriye ingene imeze ingene ifata ushobora kudutoza izina ihuye n'ikirundi cy'iwacu
tukiraho nyine muganga icyo gisata ni byiza cyane ko kicagiyeho cyo bakiri mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu canke ni mu bindi biro kuko tubyihweje natwe mu itangazamakuru hariho byinshi cyane usanga biri muri ibi bihugu by'amahanga bitugora gusigura no gusobanura icyo gisata kiri mu bihe bushikiranganje
ni igisata kiri mu bushikiranganje bw'imbero muri kaminuza y'u Burundi bihagaze na miringene ndakivuga mu Kirundi mugabo cyitwa Academy Rundi no kuvuga n'abashakashatsi abasanguzi basesangura ibijyanye n'Ikirundi n'imico kama barashoboye rero no gutora izina ry'ikintu gishasha bakavuga ati twe ordinateur tuyise nyabwongo kandi kuba kikubwiye ukumva ko by'ukuri kisigura by'ukuri icyo nyine bagomba kumva
ego
ibaza ko ari bo shobora kudutoza izina
ego
kuko n'abahinga
ego nari nketse ko hariho n'ibindi biro mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ariko koko nivyo Academy Rundi twarayumvise ko iheruka kugurugwa nivyo tuzoza turayitura rero Osiriro yabajije ibijanye ni nubundi buryo bwo kwandura iyo ngwara ariko mwabisiguye cyane gukaraba no kuraba ubushuhe umuntu aba afise n'ibindi byinshi akumbura araza gusubira kumviriza kino kiganiro atahure byinshi reka nakire na Manirakiza turamufise ku murongo Manirakiza turi kumwe
yego nashaka kujya mu kibanza cy'iyo ngwara y'Afrika gute cyangwa umuntu yirinda gute
ego muganga yasiguye cyane gose bijanye n'ukuntu ishobora gufata yukoze ku bikoko byo mwishamba cyane cyane imibonano mpuza bitsina y'abagabo kubandi kenshi barakunze kuyigwara cyane iyi ngwara yanavuze yuko hari ibimenyetso bimwe ari ubushuhe gucika intege no gucika inguvu mu mubiri muri rusange bishobora kumara hagati y'iminsi 2-5 wumva utameze neza mu mubiri byiza no kwitura abajejwe amagara y'abantu bakagupima bakaraba niba iba ari covid yaba ari izindi ndwara ariko nayo nyene bakagupima bakaraba yuko atari yo ugwaye urakoze cyane
n'umutse
aha
umuntu yirwara ashaka ko yanduza undi mugenzi we
ego muganga yavuze ko koko ushobora kwandukira ego ushobora kwandukira umuntu uyo mukoranye ko urakoze Manirakiza turabona n'abandi ku murongo wa Facebook yacu bariko barabandanya bashira ibibazo n'ivyumviro vyabo ndabona Jean Bukuru ati ni hatari isi irabangamiwe n'ibibazo by'ingwara zitandukanye no gusenga Imana kugira abahinga bayitorere umuti vuba bwango Jean Claude Hakizimana nawe avuga ati ni bihano vya nyuma ku banyavyaha uw'Imana ishatse izo mu kingiriza ikiganza ciwe hariho cyane nabandi babandanya bashikiriza ibazo n'ivyumviro K Love Eric ati ngo n'u Burundi burimwo ngo ariko nta muntu aragaragara ayigwaye murayobeye sinzi neza na neza ibyo yashatse kuvuga niba hari umuntu azi yoba yarayigwaye ntibizwi neza ariko muganga yatwijeje yuko muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi ntibaratora umuntu n'umwe ayigwaye ego hama hariho na Lavrovre ntiruyogwa ati birumvikana iyo ndwara ahanini iva ku bantu bataye imico n'akaranga heka bakana ca kubiri nibwirizwa ry'Imana kuko Imana bubi Imana murantunga hari gihe bandika bafatanyije amajambo cyane bikagorana ariko ndumva Lavrov ariko aravuga ko abo bantu baba baciye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko y'Imana. Benshi barabibona kwinshi, ariko ni byiza ko turiko turamenya kumbure nkuko OMS yabivuze ingene ifata abantu, ingene ivugwa n'ibindi byinshi. Ego tukaba twumvise ko mu bushikiranganje bijejwe amagara y'abantu mu Burundi bafashe ya mbere bariko barasensibiliza bariko barigisha abantu ingwara kugira ngo bamere amagabo aho babonye canke bumvise mu mubiri wabo bashobora kuba bayigwaye biture abajejwe amagara y'abantu. Muganga turiko turaja ku musozo wa kino kiganiro, kumbure ni habara ko twoba twibagiye cyane tutashitse ko kuri ingwara ya variole du singe hari icyo twokongera ko kuba tabibajije cyane ibindi muri ko muragerageza gukorera ko mu bushikiranganje kuri ingwara
cyane. Nagomba hanini mbarire abariko baratwumviriza, ntiyagire umuntu ashyira agati mu ryinyo ngo iyo ni indwara ngo twumvise yuko ngo bifata cyane cyane ngo abagabo bahuje ibitsina n'abandi bagabo. Reka nukuri si byo navuze, navuze gusa ko muri iyi myaka ibonekeza ko iyo ndwara iriko irafata gusumba uko byahora abagabo bahuje ibitsina n'abandi bagabo. Ariko umuntu wese kugenda kuri kigeza ingingo ndababwira zo kwirinda gukorakora ku bikoko byo mu ishyamba cyane cyane ibihende, inguge n'utundi dukoko tumeze nk'imbeba umwe bita mu gifaransa rongeur. Mu gihe umuntu atufata umukirwa wo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni, mu gihe umuntu yokumva ibimenyetso cyangwa akamubakiye mu mubiri naje kwivuza hakiri kare, nankeka umuntu wese arashobora kwandura iyo ndwara. Yagiye rero wibaza ngo ifata bariya bonyine ikanatsinda, urabye amasanamu urabona nk'abantu kenshi bishyireye ibirira iruke usanga iyo ndwara yibonekeza kubera yuko usanga bakunda gukorakora ku bikoko ibiko byo mu ishyamba.
Ego urakoze cyane rwose muganga, turumva ko iri henshi mu makungu. Turabona OMS ivuga yuko muri kano kanya ibitigiri bafise nuko ku isi yose hari abantu bashika 2021 bayigwaye. Aho mu karere ka Afrika y'ubuseruko muri Congo irahari, ntiribonekeza ahantu na hamwe handi, haba mu Rwanda, mu Burundi canke muri Tanzania, ariko muri Congo irazwi iko ariyo iriyo. Rero ni byiza ko mwafashe kano kanya kugira ngo muganize abanyonyi biradijwe rya Amerika bamenye yuko hafi yaho ihari, bayirinde bagerageze gukaraba cyane, ibe umuco wo gukaraba, haba ari kubera coronavirus, haba ari kubera hepatite n'ibindi byinshi biriko biribonekeza muri iyi minsi. Indwara zitandukanye harimo n'iyinguge, ibihara by'inguge navyo nyene bashoboye kubituza biciye mu gukaraba cyane ku mipaka abinjira basohoka. Muganga turabashimiye cyane gukanya mwafashe kuganira natwe, nshimira cyane n'abari ku mbuga ngurukana bumenye babandanye bashikiriza ibibazo byabo n'ibyiyumviro. Twizere ko no mu butaha nitwabajya kara muzoduha kanya kanyu mugashobora kugaruka mugadusigurira indwara zitari nke, ni mu buryo nk'uko mwabivuze bwo kugerageza kumenyesha abanyagihugu sensibilisation ibijyanye n'amagara yabo. Turagushimiye cyane,
murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Urutundi gihe mutumiye uzoyitaba kiretse n'abafatiriwe n'uru rugamba turiko rwo guhangana n'ibiza bitandukanye.
Birumvikana, murakoze cyane muganga. Uyo yari muganga Jean-Claude Bizimana mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi. Ndashimiye mwese rero mwaduteze amatwi, mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, mu bwinga bw'ivyuma ndashimiye Nadia Taha yamfashije kwakira abanywanyi ku murongo wa telefone, n'abamfashije mu bwinga bw'ivyuma bo twita ba engineer. Turabashimiye mwese rero, mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika, turabashimiye.